Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94.9 na FM 95.2 mu Burundi. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho ku rubuga rwa internet mwatwumvira kuri www.radioyacu.voa.com. Mwiriwe neza nshuti mwese, muduteze amatwi. Ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro Murisanga.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni Murisanga muri studio ya 7 hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema. Mu cyumweru gitaha ku itariki ya 15 mu mujyi wa Portland uri muri leta ya Maine hano muri leta zunze ubumwe za Amerika, hateganyijwe imurika ry'imideri bakunze kwita fashion show, ryateguwe n'umuhanzi w'imideri umurundikazi witwa Judy Kael Irakoze. Judy Kael asanzwe amenyerewe ko ari umwe mu rubyiruko rukomeje kugerageza kwihangira umurimo rukoresheje ikoranabuhanga rigezweho rya internet. Judy Kael yatangije Abigail Closet, sosiyete ikora ubucuruzi kuri internet. Kaze neza mu kiganiro Murisanga, Judy Kael.
Murakoze cyane. Amakuru yanyu Edi.
Turaho neza aho ngaho Portland, mumeze neza namwe?
Ego tumeze neza.
Hanyuma tubwire ibijyanye n'iri murika ry'imideri murimo gutegura, hari aho rihuriye n'ubucuruzi musanzwe mukora mukorera ku rubuga rwa internet?
Ego, iyi fashion show twateguye ari nayo Defile de Mode, twayiteguye kugira ngo abantu baba mu gisagara cya Portland bamenye ibyo Abigail Closet ikora. Ariko kandi igituma nayikoze nuko ahomba ni igisagara kirimo abantu benshi baba imigra bava mu mihango myinshi yo ku isi, kandi nkuko abo bantu bafise amatala atandukanye. So umugambi wanje wari kugira ngo mpuze abantu bari mu fashion industry kugira ngo twese dukorere hamwe dukree ikintu kimwe. Ari uwo munsi twateguye wa fashion show aho tuzokorekana ibyo tukora ariko tubikazirikana nk'ikintu kimwe, hama akaba arizo twise the Portland story, kuko burya Portland n'ahantu hahurira abantu bava ahantu henshi, hama akaba ari nayo twise Portland story.
Ni ukuvuga ko iki ntago ari igikorwa cyawe ku giti cyawe wenyine, ahubwo ufite abandi murimo kugifatanyamo?
Ego, ni kintu cyateguwe na Abigail Closet, niko kirimo aba designer benshi, abaririmbyi, abakora makeup batandukanye n'aba defile batandukanye bava mu bwoko butandukanye.
Mu kubitegura, intego mwari mufite yari iyihe? Murifuza kugera kuki?
Mu kubitegura, ni intango y'ikintu Abigail Closet iri kurategura ishaka kwita Portland Fashion Week, aho tuzohora duhuza abantu batandukanye bari muri fashion industry, haba beauty, mu mpuzu, mu mabiju, mu interior design, twese tugahurira hamwe nk'indwi yose, dukorera hamwe, twerekana ibyo dukora hamwe muri unite. Umugambi wanje wa mbere wari kugira ngo import aho twaje tuva hatandukanye, twese twisanze muri Portland turashobora gukorera ikintu hamwe, tukerekana ikintu kimwe kandi gikoze neza.
gukora defile de mode cyangwa se imurika ry'imideri mu mahanga nk'aya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'urugero ni ibintu rimwe na rimwe bitorohera abantu bagitangira ubucuruzi nk'uko nawe urimo kubutangira cyane cyane ukorera ku rubuga rwa internet hari ingorane cyangwa se imbogamizi mushobora kuba mwarahuye nazo nk'abantu bagitangira ubucuruzi
ego kabisa iki kintu nagiteguye ngiraheze nk'amezi atanu nagiye ndagitegura hama nkacegeza inyuma kubera ko n'ikintu cigisaba uburyo bwinshi hama uburyo ntibwari bwakwire urumva ariko nahuye n'ibibazo ibibazo nyine bisanzwe umuntu ashobora guhura nawe cyane cyane uri mu mahanga kandi tukaba turi no mu gihugu kitari iciwacu ariko n'ibibazo umuntu uwo ari we wese abitanguye yohura navyo ariko abo turiko turabikorana abandi bantu bafise ama online store canke abandi bantu bafise ibyo bakora baramfashije kugira ngo kuwa gatandatu za tube tuvuga ngo turi ready gukora iyo fashion show.
Wavuze ngo Portland ni umujyi utuwemo n'abimukira benshi cyane kugira ngo uhuze izo mbaraga abantu mudahuje umucyo mudahuje uko mubona ibintu rimwe na rimwe byo byarakoroheye.
Oya ni byanyoroheye cyane harabona bibariye ntibabitahura barambwira nti uzokora ibyawe nanjye nkora ibyanje urumva hanyuma n'abandi nabibwiye bumva ko ari icyubahiro cyiza kuko narababwira ko the main goal si gukora fashion show the main goal ni uko umwaka uza twogira Portland Fashion Week iyo tukaba tutari dufise hama tutaguye kuri fashion show tukaraba uko ngende bigenda dukoreye hamwe turi abantu batandukanye bakora ibintu bimwe bigomba gusa tukaraba rero Fashion Week ni kugira ngo tugire image ya Portland Fashion Week turiko dutegura umwaka uza. So arabona bwiye baravyanka arabandi nabwiye baravyemera barabikunda izo nazo ni ibintu bishika.
Ese wowe ku giti cyawe niki kiguha imbaraga zo gukora ibyo bintu usanzwe ukunda defile de mode cyangwa se ubwawe uje udefila?
Ubwanje sinigeze ndefila nigeze kudefila rimwe hari Albany New York ariko ubwo sinda ndefira ari igituma nakoze defile de mode ni kubera ko defile de mode ni ikintu gishobora guhuza abantu kiriko kivuga ikindi kintu kenshi ama defile de mode aba kugira ngo afashe ikintu kanaka kitaba ariko cyo kiragenda neza ariko defile de mode ni ikintu abantu benshi bakunda vi abantu ko baba bakunda kuraba ibintu byinshi bya style ariko kandi ikindi nacyo nashaka gukrea ikindi kintu gishashe cya defile de mode aho twerekana imuzu abantu bashobora kucabagura bakambara kenshi ama defile de mode yerekana imuzu zitari ziri ready canke ide umu designer yagize ataraheza ariko twebwe dushaka kwerekana ikintu cahetse abantu bashobora gucabagura bakambara canke bagatwara.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uyu munsi umutumirwa wacu ni umurundikazi witwa Judicael Irakoze akaba n'umuhanzi w'imideri akaba arimo gutegura defile de mode izaba ku munsi wa gatandatu w'icyumweru gitaha ku itariki ya 15 mu mujyi wa Portland uri muri Maine hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri telefoni turi kumwe n'abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika hirya no hino. Jean Ndodie mwiriwe neza? Uri hehe?
Ndi Bujumbura.
Ikibazo cyawe?
Ego ndamukeza umutumire.
Arakumva.
Hanyuma nashaka kumbaza uwo mutumire ko yokunda kaza ngaha naho mu Burundi kugira yigishe Abarundi ubwo bugenegene kuko numva umengo Abarundi nabonye bwo barashaka kumenya ibintu byinshi n'ibyo ukunda yuko nawe aza ngaha mu Burundi kugira yigishe Abarundi. Hoho ikindi kibazo gira kabiri Abarundi bari kumbo yiyo aho hanze baba bangana gute iyo bayaracinera abonye n'ubwo yabayifashanye. Ego murakoze.
Urakoze Jean de Dieu. Reka dufate na Eli mwiriwe neza? Uri hehe?
Ndikora mu gitera n'izindi sandro.
Ikibazo cyawe?
Banga mu ndamukije umutumire.
Narakumva.
Ndabaramukije cyane.
Yo nama n'abakurikiranye ibikorwa byanyu mukora kurema. Uko tubwa mbere bagutumye ngaha ku isi ya Amerika baba baje gukubwira uburyo ukora mu ibikorwa byawe. Mugabo gushika kuno munsi nk'abantu tukiri no urabona uburyo ibyo bintu byadushikira kuko akenshi twakunda gusoma ibintu uba washyize ku rubuga tukabona imigeri yawe n'ibiriko urabona uburyo ibyo bintu byadushikira kandi kabazi nako nashaka ndakubaze none muri iyo dosiye mu byo wagira kutoba ari ukuganisha kugira ngo barabe ufite uwa kopye fashion ugezeho ahabwe nka awadi nka kurya twama tubona bakoze biganishwa kiriya ikindi kibazo nacyo nashaka ndamubaze aho bariho abandi baturuka muri aka karere kamwe kitwa afurika bo baba bari kumwe muri ayo mahiganwa murakoze cyane.
Urakoze Eli, reka dufate na Gerald. Mwiriwe neza.
Mwiriwe neza.
Uri hehe?
Ndi mu Rumonge.
Ikibazo cyawe?
Manza mundamusize umunyamideri.
Narakumva.
Ndabaramusize kandi.
Ego me cyumva yuko n'ubundi buri ko buraserukirwa mu mahiga mu mahiga mu make amwamwe cyumva yuko ubwo bugene cyo n'ebwiwe bwacuye ashikaye muri Amerika sibo si benshi arabyifuza mugabo ntabishikiye ko ugasanga n'ubumenyi yavukanye canke yagera ku handi hantu niba kumaza yego meje kumva yuko ubwo bumenyi bwiwe bwatumye yamamara mugabo ngaho mu Burundi umengo ntabi narakora byinshi kugira ngo tumumenye nk'abantu bamwe bari twabisomye ku mbuga yuko yagiye uno munsi ntabyo kwari tuzi uko hari umuntu w'incabwenge umuntu wazi ibintu nk'ibyo twabisomye ku mbuga nyine uko nyine namubaza ikomeye ko agiye iyo oye ngo bakuma akarusho abona akatuzanira ikizoza n'u Burundi kubona amaze gushikiye naka kugira ngo n'abarundi kazi benshi hariho benshi bifuza kumenya ubwo bugenegene ugasanga babura n'ahantu bagirira bakubwo bumenyi ibihe wiwe agiye gukora kugira ngo abo bantu abarundikazi baronke ubwo bumenyi yarose nawe nyine ashaka kumaza none ko yagiye iyo oya azoba muri Amerika azasanga azoguma abana mu bindi bihugu kugira ngo agume yamamaza Burundi kuko urabona Burundi nta bintu by'amaguru bimenyekana cyane ingino z'amaboko si cyane n'ibindi bihugu urabona yego nka Francine we yaragerageze kumenyekanisha Burundi urashaka kumubaza ikinage ukora kugira ngo Burundi nabwo nyine kweri bumenyekane muzaziya muzayope meme no muzomeza Australia kugira ngo ubwo bugenegene we bwamutumye ashikiyo abwamamaze ku isi yose.
Urakoze cyane Gerard, ikibazo cyawe kirumvikanye. Judy Kael, gerageza usubize mu magambo makeya abo bakunzi baradijwe ry'Amerika.
Hari uwabajije avuga ko mfise gahunda yo kuja mu Burundi, ego ndayifise nshobora kutahashika jewe, ariko mu Burundi ubu turafise ubwo twise ubuserukira Abigail Closet, hama turamaze no kuronka abantu barenga batanu bamaze kutugurira ibintu bavuye mu Burundi. Ufite ikibazo icyo cyose kuri kampani yanje n'ibyo dukora, yo kontakta umwigeme yitwa Yusla Keza, arahari ku ma social media, hama umubaza ikibazo cyose ufise kubera ko niwe aduserukira mu Burundi. Hama hari uwundi yabajije nimba ibyo nakoze iyo fashion show harimo abava muri East Africa, sababa muri East Africa gusa, harimo n'abava muri Ghana, harimo n'abava muri Nigeria, tuva ahantu hatandukanye. Hama sinzi ari ikindi kibazo nibagiye.
Hari uwabajije avuga ngo ni iyihe nama wagira abandi barundi kazi nabo bifuza gutera ikirenge mu cyawe kugira aho umaze kwigeza?
Je nibaza ko ikintu cya mbere no gusaba uwo wamaze kubitangira akakwereka uko yabikoze. Urabona kenshi iyo dushaka gukora ikintu hari igihe dutinya kwegera uwabikoze cyangwa tukibaza ko atazona dufasha. Burya mu buzima hariho umuntu azi ikintu ushaka kumenya kuko nta kintu na kimwe ngaha ku isi ari gishasha. So nukurondera ukaraba uwagikoze ukamwegera n'umutima ushaka kwiga ukamubaza uko yabikoze, hama ukamwegera kandi non pages kugira ngo aguhe ama information, ariko uri ready kujya kubarira ucubishira mu ngiro. Hama abarundi n'abarundi kazi aho bari hose, jewe so far I'm so proud of them, bakora akazi keza, benshi bariko barateza imbere izina ry'u Burundi kandi ndizeye ko igihugu cy'u Burundi bazocubaka.
Judikael nkuko umwe mu bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika yabikomoje su bwa mbere tugutumira hano kuri Radio Ijwi rya Amerika ubwa mbere wasobanuraga uburyo watangije societe yawe ikora ubucuruzi ku rubuga rwa internet none uzanyemo nibindi bintu bya défilé de mode umuntu yakwibaza niki gituma ukunda kurushaho gukora cyane
but it is kigoye ariko a bigger closet since kono yitubuzima bwanje iyo tano kimitindi ndiko ndakora iyo ntariko ndiga bandiko niyumvira ico nokora ku a bigger closet bandiko niyumvira ama projet mashasha bandiko niyumvira ico nokora gishasha kandi umukandi wa mbere nari mfitiye a bigger closet nokugira ngo n'impact inote nkoresheje ibintu nkunda ari bivyo kwambika abantu niyo mpamvu iyi fashion show ya mbere dukoze vuba turaje muri East Africa turiko turategura fashion show izofasha impunzi turiko turategura iki dina izoba yo guhuza abantu bakora business muri East Africa ayo my former so bazamenya vuba ariko inye mu mugambi nari mfite ya bigger closet kugira ngo tugurishe ibintu gusa kugira ngo dukore n'ama evenement ahuza abantu ama evenement ahuza abantu ku kintu kimwe cyaba ico gufasha muri societe cyangwa ico kungurana ubwenge.
Urakoze Judy Kayel. Reka dufate abandi bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika. Steve mwiriwe neza.
Mwiriwe neza ni sawa.
Uri hehe?
Bujumbura mu bwiza.
Ikibazo cyawe.
Ariko sinzi ko mwamfasha mu kanya nza gato simba sino musikira ndagenda bishikira ubunyene.
Steve ntago twumvikana neza waruvuze iki?
Sinzi ko mwonyi buta cyumvira muri kuno munsi kubera karadio ndagashikira ubunyene.
Turimo turaganira n'umurundi kazi urimo gutegura imurika ry'imideri bakunze kwita fashion show cyangwa se défilé de mode utuye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Judy Kael irakoze.
Ego ndamuramukije cyane.
Ndabaramukije.
Ego hama nagenda mbaze sinzi ko aha mu Burundi naho ko hari icyo ngo ko muhamu isoro rizino naho sinzi.
Arakoze Steve. Judy Kael, icyo kibazo cya Steve wenda wagisubizanya n'ikindi nari nibagiwe umwe mu bakunzi wacu yakubajije avuga ngo ese muri défilé de mode hazaba harimo amarushanwa cyangwa se n'ukugaragaza gusa imyenda n'ibyo mukora?
Iyi défilé de mode nta marushanwa arimo kandi itandukanye n'ikindi kintu cyose imaze kuba kubera ko abazodefila bazaba bambaye impuzu ziva muri a bigger closet ama hereni yakoze n'uwundi mu designer n'amashapo ava mu yundi mu design ariko bakavyambara ari byose babijanishije kugira ngo abantu babone yuko iyo abantu bakoreye muri unite bakora ikintu kimwe kugira ngo dutange image ko nimbi kandi zavuye muri a bigger closet amahere nashobora gukorwa n'uwundi mu design ishapo ikava ku wundi muntu hama bigatoka neza ni uko nabivuze ko nukorekana ko naho naco bitanije ibyo dukora ko byaba bitandukanye turashobora gukorera hamwe tugatanga ikintu kimwe kandi gisa neza.
Ese mwaba mufite n'umugambi wo kugerageza kwerekana umuco waho mukomoka imyenda yaho mukomoka n'uburyo yambarwa?
Ego uwo mugambi turawufise hazoba hariho abantu bavyina bava mu Burundi kandi bazaba bambaye nuko abarundi kazi basanze bambara kandi nabiryoherewe cyane ko bemeye nabo guparticipa muri iyi fashion show.
Urakoze. Reka dufate na Gilbert mwiriwe neza. Uri hehe?
Ndamushyize umutumire ndi Bujumbura mu gisagara cya Bujumbura.
Arakumva.
Narari warize umutumire. Muri défilé de mode nta mu bategetsi b'u Burundi n'indaza yaje kumushigikira mbega nta numwe yaje kumushigikira uramukize.
Urakoze Gilbert. Reka dufate na Deo mwiriwe neza.
Mwiriwe.
Uri hehe?
Jewe ndi Bujumbura mugabo ndi wo mu ntara ya Cibitoki usibye kubu ndi Bujumbura.
wakurikiye ikiganiro
bo nagikurikiye cyane
ikibazo cya
bo nagomba ubwa mbere ho manze nkeze uwo mudamu amaze gutera iyo ntambuko bigaragara cyane yuko abarundi kazi nabonye bari ko baratera imbere mu bijanye n'utugenegene
turakumva
nagomba ndamubaze nyomba byukuri icyo gikorwa giye kugikorera ngaho muri Amerika ko yoba agiyeyo avuye mu Burundi cyangwa ko yoba abgiyeyo avuye hanze y'u Burundi icyo nashaka amazi numve ko yo kimpera inyishi imbere yuko mbandanye
asanzwe atuye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika
niyaba
yego
bo hama nagomba kumubaza kuri icyo gikorwa mbega yoba gikorera muri Amerika nyene cyangwa gikorera mu Burundi
ndagikorera muri Amerika homba
yego murakoze cyane kindi rero nagomba kubaza cyari nagomba kubaza kugijanye n'icyicaro cyanyu aho mukorera ko kumure ko hari aboza ku icyo mwofasha kugira ngo kumure nabandi bakenyezi cyangwa se ugwaruka rw'abigeme ngo barare mu Burundi nago rushobora kuba gukora kugira ngo guteze imbere ku kugira ngo rushizeho kumenyekana hijya no hino nkuko namwe muri ko murate ntambuko mumenyekana murakoze
yego since ko notisura
kishure ntacyo
yego
cyane bibiri bimwe mu mugambi twatanguje wo kugira ubuserukira Abigail Closet mu Burundi kugira ngo nitwagira ikintu dushaka gukora muri community kubari mu Burundi ari nko koorganize ama conference ari nko koorganize ibiganiro by'abakobwa n'abakenyezi habe hariho ubuserukira je nshobora kuba nahari kuko Abigail Closet si jewe gusa turi team y'abantu barenga 10 je nshobora kuba nahari ari kumwe muri twe bw'akaza akabaganiriza urumva turabafitiye imigambi myinshi buwa cyane abakenyezi abakobwa ndetse n'abagabo turafitiye imigambi myinshi kugira ngo twese duhuze imitwe n'inama twiteze imbere kandi duteze imbere n'u Burundi na Afrika n'isi yose
urakoze Judika ye leka dufate abandi bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika Jerome mwiriwe neza
mwiriwe
uri hehe
gendi ibuzira bwoba mu kidosi mu ntara ya Muyinga
ikibazo cyangwa igitekerezo
okay kibazo cyanje nari mfite yavuze neza yuko hari umurundi kazi nimba atari umukobwa ari ino mu Burundi
yego
none nk'abantu twakunze izo sire ziwe akora na cyane cyane nkanje nakunze ibirato n'ipataro nabonye ku rubuga iwe none nkanje nkatwe nk'abantu turi mu ntara zo hagati twobironka gute
reka gusubize n'icyo
twamusaba
Reka gusubize guma ku murongo hanyuma uza kumubaza ikindi Judika ye
nuko nababwiye nyene hariho ubuserukira Abigail Closet mu Burundi uwo mu contacta ndashaka kugura numero de telefone yiwe hanyuma mu contacte yo kubwira ukungene byo gushikira
okay icyo nicyo kibazo nari mfise nashaka mu mpiyo contact kugira ndabe neza uburyo no shikira no mushikire
Jerome nkuko wavuze ko hari ibintu wabonye ku rubuga rwe rwa internet rwa Facebook gerageza ujyeho umwandikire message ndibaza ko Judika aza kugusubiza kuko ntitwifuza gutanga telefone y'umuntu kuri radio
ego
so by the way namanda mwandikira ntanyishure
si jewe nkoresha igi Facebook ariko umuserukira marketing marketing manager wacu ariko arakurikirana ariko arabyumva ubwo araza kugwishura si je ndabikoresha sakazi kanje
Jerome ubwo
rero ubu ndagete nigora ndamwandikire ndareko byokunda
mwandikire ama ndaza no kumubarira araba ama message ubwo arabyumvise ariko arabikurikirana
murakoze cyane no kumijyamo
urakoze Jerome reka dufate na James mwiriwe neza uri hehe
ego ndakwendi mu rumange
ikibazo cyawe
ngo bwambe bwo no gutera intege wo mugwi wiyoroganije gakora ivyo bintu mwe n'ivyo ndabona yuko ari ibintu byiza cyane hama n'ufisi kibazo kivuga ati tubona yuko menga kicara cyane kiringa mu gisagara kandi murabona yuko no mu ntara za ruguru basa nuko babishimi byo mukora nakuntu muraba yuko mu misi zoza mu muraho mugategura ikintu mugakorera no muzindi ntara kugira ngo nabandi bashikirwe hama ibintu byanyu ndabona yuko bisaba ubuhinga bwinshi n'ubumenyi muri ko mukora iki kugira ngo nabandi bafasa ni cyanke abigeme bo Burundi murabona yuko basigaye baheza amashuri bakira abantu bakabura uburyo bwo kubandanya cyanke bivanye n'ingingo zifatwa ngaha mu Burundi kugira ngo barabe ukuntu bwo kwiteza imbere biciye muri ubwo buryo musaba iki nimba habura imfashanyo mushobora kwegera ababafasha cyangwa abafata mu mugongo kugira ngo umwuga wanyu n'ibyo mukora bitere imbere cyane kurusha hama ndangije ndabashimira mugatimana ibaje imbere mu byo mukora mushike imbere cyane kugira ngo igihugu cyacu turabe yuko tutoguma duteze amashyi igihugu kuko n'igihugu ntacyo gifite cyo do nyabona twiteze imbere mu byo dukora mu buhinga butandukanye.
Urakoze cyane James. Judikael James akomoje ku kintu kijyanye n'uburyo urubyiruko rukwiye gushishikarizwa kwihangira imirimo aho guhora ruteze amashyi kuri leta. Nk'inama wagira urubyiruko rwifuza gutera intambwe nk'iyo wateye ni nk'iyihe?
Ikintu cya mbere ngo manda mwishure yabajije abaza nyine kubashaka kumenya ibyo dukora muri Abiga Closet. Abantu bari mu Burundi bashobora kwaccessinga website yacu cyangwa bashobora kwaccessinga email twakira ama application y'abantu bashaka gukora volontaria twarakiriye abakobwa barenga indwi ubu tuzo kwakira abandi urashobora kurungika urashobora kutwandikira ukatubwira igituma ushaka ko kuza muri Abiga Closet igituma ushaka gukorana natwe kandi ico dukora tukwereka ukungene website yacu yatanguye ukungene twakira ama orders ukungene dushipinga ukungene dushira ibintu kuri enter tukwereka exactement uko dukora kandi mu bakobwa benshi twakiriye benshi twaranabahaye ubuzi kugira ngo bakorane natwe urumva ukabushaka kumenya ibyo dukora please and please twandikire kuri Facebook cyangwa hariho tuzokugira email uturungikire ko application utuzokwakira nk'umuvolontaria turagutraininga tukakora uko ibintu bikora hama mu nyuma tugadesida nimba wabandanye ukorana natwe cyangwa nimba twokure kukagenda kuko umugambi wa Abiga Closet kugira abantu abacu gusa no kugira ngo nyamara twakoreye ibyo dukora nuko tubikora ugende nawe utanguze ibyawe niwo mugambi wacu kugira ngo twese dukore ibyo dukunda kandi turonke n'abadufasha ingene twobitangura hanyuma icyo nashaka kubwira abarundi n'abarundikazi nashaka kubabwira ko niboguma bicaye barindiriye icyo leta yobakorera I know sometimes uvuga ati ndaheje ishure reka ndindira akazi ariko iyo abatwohindura uko tukiyumvira nimba ako kazi kadahari reka jenda buko ndagakreya nibyoroshe ariko n'ibintu tubitanguye avec le temps birariha intango ya mitoroshi intango ya migoye ariko lisanse n'ugutangura ugatangura nabi ariko ukaba watanguye hama kugira ubandanya bivana na pasi ubufishe kandi uzobishobora ariko lisanse n'ugutangura sindoto zo kwikorera mutangure kandi muzobishobora.
Urakoze. Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya Karindwi muri kumwe nanjye Edi Rwema. Kuri telefoni dufite Jean-Claude Mwiriwe neza.
Rwema.
Uri hehe?
Ni Kigali mu Rwanda.
Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe?
Nagiramande simire umwigeme uko ndumva si byumvira byiza. Ngena gana babaze twe baravuke mu Burundi ama iki ni hababaze ati muri kahise ko Burundi abakobwa ntibakunze kwiga none nk'umuntu w'umukobwa asize ashaka gukorana nabo byogenda gute byoshoboka cyangwa ntibyoshoboka ama ikindi nagana ndamubaze ati ubu ibibazo biri mu Burundi ari abakobwa benshi bahonze kandi bari bafite imana yabafasha gute kugira nabo bakorane nabo bakomeze kwiteza imbere n'izo mpano zabo bafite.
Urakoze cyane Jean-Claude. Judikael subiza Jean-Claude.
Jean-Claude, Abiga Closet nuko nagerageje kubivuga dufise ama departement menshi dukora ibintu bitandukanye. Nk'ubu tumaze iminsi turiko turarondera abatayeur mu Rwanda no mu Burundi. Hakaba hari umuntu ariko aranyumva ku radio azi gushona arashobora kudukontakta kubera ko dufise projet nini turiko turakora. Hanyuma utize n'uwize arashobora kuronga icakora muri Abiga Closet ushobora kutaja online ariko ukamakinga shobora kumukiriya ari mu gihugu urimo mwavuganye hama ukabireporting kubera ko dukora muri team nta muntu umwe akora ikintu iwe wenyine kuko twebwe twizera ko iyo ugomba gushika kure ukorana n'abandi hanyuma avutse cy'abantu bahungiye mu Rwanda abiga closet imana ibishoboje ifite gahunda yo kuza mu Rwanda vuba cyane hama dufite n'ubugambi wo kuvugana n'abakobwa n'abahungu tuzogerageza kubaganiriza kugira ngo maybe nitwababwira uko ibyacu byatanguye maybe nabaganiriza uko natanguye canke abo dukorana uko baje muri team hama bagenda barakura maybe bizokwensipiha ubundi kugira ngo akore ikindi kintu muganda ashaka kuvuga ko ntacho bitwaye ko bawahunze canke utahunze igikuru nuko ahuri ubandanya witegurira indoto ufise mpakurota kuzokugira company atatuli kuri kugira company nimba ushaka kugira company urashobora kubura soma ibitabo by'abakoze company kugira ngo umenye ibiri imbere uko ngene biba bimeze ntuca wicara ngo narakunze cyangwa ibintu bimeze nabi harakantu gato ushobora kuba uri kurakora kaza gufasha kugera aho ugomba kugera n'icyo numva no bavuga
urakoze cyane Abigail Jean-Claude hari kindi wifuza kubaza Jean-Claude ntago tumufite kuri telefone reka dufate Jean-Marie mwiriwe neza
Jirewe.
Uri hehe Jean-Marie?
Hello?
Jean-Marie
Bujumbura mu Burundi.
Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe?
Hello?
Turakumva.
Mboje se kibazo ahubwo ni nk'interaro na muteri intege na cyane cyane. Akigisha ugwaruka nkawe kwiteza imbere batarinde insoreti zo bakorera. Uko bamwe bakwisunga indi insoreti yo bakorera zo batwara igihe imyaka n'indi bakazoyimara barinde ngo leti zo duha akazi. Kandi nabo ubureta nakazi yoronkiye abantu bose
urakoze hari cyo wavuga kuri ibyo Jamari avuze Judicael
Jamari avuze ngo ibintu byuko leta itoronkira kaza abantu bose nkunda kuvuga ikintu kimwe yuko kimuco bivuga ngo we always blame society ariko nitwebwe turi societe so nitwe turi leta at the end of the day nitwe turi societe to blaming akwa takazi gahari at the end of the day nitwebwe turi iyo leta nyene so urashobora kwicara uvuga ibitagenda neza ariko urashobora no kwicara uvuga ibitagenda neza ugahitamo no kugira icukoze so leta nishobora kuronka akazi iha abantu bose cyane cyane mu Burundi aho economy ikameze neza no hari hageze ko entrepreneur ba rise importe situation ari mu Burundi pamport ko bimeze nabi ndazimeze nabi ndazi environnement dimo siyo environnement badimo ibyo byose ndabizi kandi ndabitahura ariko aho niho hatwe dukeneye abantu bari strong dushobora kuvuga ni aba bantu bashobora gufata economy y'u Burundi pamport equipment baga crea akantu gatoya hama ako kantu gatoya kashobora kuba crea mu bibazo hotel imbere n'ibintu bimeze neza murakoze
wowe ni iki cyagutinyuye gukora ibyo ukora
Jewe cyane niye gukora ico nkora kandi ndi mu gihugu cy'abanyamahanga ni kubera ko passion na projet nari mfise na vision nari mfise byari binini gusumba ubwoba nari mfise ego nari mfise ubwoba bizogenda gute bizomera gute kandi naciye kandi nari ko ndakora ibintu nk'ivyo ndi umwanya wo kugira ngo nkore ku bintu byanje nari mfise ubwoba ariko kandi hakaba nuko gukunda izo nagomba gukora n'indoto nari mfite byari biremereye gusumba ubwo bwoba ndavuga ni kino risque rien mu buzima nta rien so tanda risque gutangura ndatangura nabi ndatangura ibintu bitameze neza ariko kandi ndibwira nti nimba ngomba kugera kure sinkiye kuguma nkora jenyene cyane creative ndarondera abo dukorana ndababwira ibyo ibintu bimeze ndangaje abakozi dukorana hama ibintu bigenda birakura ibintu bigenda birakura ibintu bigenda birakura
Ikindi twakwibutsa bumva radio ijwi rya Amerika nuko ibijyanye n'ubucuruzi utabitangiriye hano muri Amerika ahubwo wabitangiye ufite imyaka 15 uba mu gihugu cyawe cy'u Burundi.
Yego.
Tunyuriremo muri make uko byagenze.
Nafitangiye ndi mu Burundi hama nabitanguye kuberako jewe nakuriye muri famiye aho papa wacu muri vacances ataduha amafaranga kubera ko yavuganye genda muri kiosk udandaje hanyuma ugende amahero udandaje yakoze icugomba so canguranye nuko nyene nzi yuko ngomba ikintu kiosk irahari cangenda nkadandaza amahero nadandaje nkatangenda gukoze ico ngomba hanyuma ndiko ndaheza amashure ndahitamo nyene kugurisha impuzu nkagenda nyene mu kinindo aho bahora bazirangurisha amabalo yaravuye hanze nibyari byoroshye kugira ngo ndonke balo yanjye ya mbere ndibuka ko uwo muntu yazitanga yarase kuma ko nta store nari mfise hanyuma aranyankira irya mbere ndasubirayo irya kabiri ndasubirayo irya gatatu aguma abona nsubirayo kandi nta tatu mfise arambwira ngo wa mukobwa kandi twazinduka kare twagenda saa kumi n'imwe haragira ahantu abwira ati umwana w'umukobwa azinduka imisa saa kumi n'imwe agataha atacu atahari acarama aravuga nje ndaguhaye kubera ko nakumviye ikigongo ampaye balo yanjye ya mbere ndayidandaza kandi mu kwidandaza narava muhira nkagenda mu mabanki nkagenda mu ma ofisi ndazitwaye aho mama yakora cyangwa abandi bantu bose ndarinzi bakora hama bakazigura bazigura ubwa mbere ndafata iya kabiri ndafata iya gatatu ndafata iya kane hama nca ndadisayidinga kuza kwiga ino ariko sinatenda bihe uwo mugambi natenda wugana hama nagira igihe ndumva ko nawutangura.
Judy Kaele, buno bucuruzi bukoresha interinete burakungukira?
Ego.
Tubwire uburyo bukungukira.
Ikintu cya mbere bunyungukira keretse amafaranga ni buntwara umwanya munini. Kubera ko ndi umunyeshure kandi niga ibintu bigoye niga biochemistry sinoronka umwanya wo kuja muri store locale umwanya wose. Ariko ndiko ndandariza online cake mbe ndi mu ishure cake mbe ndi muri library ndabona message ku muntu akomanze ikindi kintu naco iyo ufise store local biragoye ko abandi bantu bo hanze bagushorera kuko aba ari ikintu cyo muri iyo ville yawe ariko abigaya closet ni ikintu cyo ku isi yose abari muri Sweden baradushorera abari muri France abari mu Burundi abari mu Rwanda meruka no gushipinga muri Tanzania abari muri London kubera ko biri online umuntu wese yumva ari welcome gusumba uko iyo bari store local kandi izo ndabishima.
Urakoze cyane. Reka dufate undi mukunzi wa Radio Ijwi ry'Amerika. Eline Itunga, mwiriwe neza. Uri hehe?
Ndi mu ntara ya Muhinga, komine Buhinyuzo.
Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe?
Umva, ni igitekerezo ko nataka ndamushimire. Natwe azo areba zo funde natwe azo zino mu gihugu cyacu cy'amavuko cy'u Burundi natwe tunamubone reka tuyamunyotewe.
Aragusubiza n'icyo wari ufite?
Yego, n'icyo nari mfite ko yemeranyije neza.
Ngo barakunyotewe Judy Kaela?
Nanje cyane ndakumbuye u Burundi, nizera ko mu minsi iri imbere nshobora kuzoza.
Wavuze urakoze cyane Eli. Judy Kaela, wavuze ibyo wiga bifite itandukaniro rikomeye cyane n'ibyo ukora ubu ngubu. Umuntu yakwibaza kuki utahisemo kwiga ubucuruzi cyangwa se n'ibindi icungamari?
Buriya nagiye kumenya yuko burya ibyo twiga sindi ko ndavuga ko kwiga ari ibintu bibi ariko burya amashuri ntiyigera duforoma gutanguza ikintu cyacu. Amashuri aduforoma kuba abakozi beza. So kenshi abantu bize business kenshi nta kintu cyabo bakora kubera ko baba babaye forme gukorera amakampani. Ariko jewe ikintu niga ndaciga kubera ko ari ikintu nkunda kandi ikintu nzokoresha muri ya bigger closet. Ikintu niga ni ikintu niga biochemistry kandi nkeneye kugera ahantu nshobora gukora amavuta yanje, amaparfum, imiti, amafondo cyangwa rouge à lèvres, ibintu nk'ibyo. Hama kandi mu ifiso ya bigger closet ni ukugira ngo tugire na beauty line ya bigger closet. Hamwe ndiko ndiga kandi bikazomfasha.
Iyi mwumva ni Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri sanga muri studio ya karindwi, muri kumwe nanjye Edi Rwema, aho uyu munsi twatumiye umurundikazi urimo gutegura imurika ry'imideri rikazaba ku itariki ya 15 mu mujyi wa Portland muri leta ya Maine hano muri leta zunze ubumwe za Amerika. Judy Kyle, usibye iyo defile de mode zaba kuri uwo munsi, hari ibindi bikorwa muteganya gukora cyangwa se kuzereka abazaba bitabiriye ibyo birori byanyu?
Hazaba hariho abo dukorana muri Abigail Closet bariko barasigurira abantu uko Abigail Closet ikora. Ego nibyo, hazoba hariho abandi bantu batandukanye, kandi nashaka no gushimira community y'abatu b'imeyi perezida wabo nakatagize ngo abisakurire, yandabashimiye cyane.
Urakoze. Reka dufate undi mukunzi wa Radio Ijwi ry'Amerika. Frederico, mwiriwe neza. Uri he?
Hello.
Turakumva, ikibazo cyawe.
Ego wenda ahantu twebwe turiko turumviriza iradiyo niriko nituriko turayumva neza. Sinzi uburyo byagenze, numva bita biracika buri kandi dushobora kumva ikiganiro murimo, ariko ugerageje nko kudusobanurira ikiganiro mwaba murimo turashobora kugira igitekerezo.
Uyu munsi turi kumwe n'umurundikazi witwa Judy Kyle Irakoze, akaba amurika imideri, akaba yarateguye defile de mode izabera hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa Portland. Niwe mutumirwa wacu?
Niwe mutumirwa wanyu?
Yego.
Yo kuvuga ko wenda uwo mutumirwa, uwo mutumirwa ndetse ibyo birori nashaka kumubaza ko ariko abandi marundi baba barabitumiwemo, na cyane cyane n'abagwa bari basanzwe bakorera hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi.
Urakoze Frederico. Judy Kyle,
abajije nimba hariho abatumiwe bava mu Burundi.
Ngo niba hari abarundi batumiwe muri ibyo birori byanyu?
Ego, harimo abarundi, ariko n'abarundi dusanzwe tubana ino, harimo abarundi, abarundi bazodufata bemeye kumfasha, abarundi bari mu bazotambuka, abarundi bazovyitaba.
Urakoze. Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ikiganiro ni muri sanga muri studio ya Karindwi, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Judy Kyle, wavuze ko usibye iyo defile de mode murimo gutegura aho ngaho muri leta ya Maine, muteganya no gukora ibindi bikorwa hanze ya Amerika mu gihe cya vuba. Ibyo bikorwa wavuze nko gufasha impunzi, ese murabiteganya ryari? Icyo mwifuza kugeraho muri ibyo bikorwa ni iki?
Turabiteganya mu mezi abiri, mu kwezi kw'12 nidushoboje. Hama nuko nababwiye Abigail Closet umugambi wayo wa mbere no kugira ikintu ikoze mu gufasha societe zacu cyangwa mu gufasha community tubayemo. Sasa rero iyo fashion show azoba ari kugira ngo amahera azovamwo agurire ama cotex cyangwa ama pads abakobwa n'abigeme bari mu mikambi imahama badashobora kubironka, kubera ko ndabizi ko mu Burundi biragoye. Ino muri Amerika utabifise haraho kunugenda bakabiguha kwa gusa, ariko mu Burundi narahabaye, mu Rwanda ndabizi zirazimvye, kandi sa abantu bose bashobora kudafodinga. Kandi ukurikije ama statistic ava muri ASEL, abantu benshi bari mu ikambi baragwara bagwaye umucafu, kandi abo bantu benshi n'abakobwa n'abigeme buri kwezi bama bari mu bihe bitavyorohetse. So ni ukugira ngo Abigail Closet dushobore kubafunisha ibyo badushobora kwifasha iyo buri kwezi bagiye mu bihe bitaborohetse.
Si ubwa mbere ukora ibikorwa nk'ibyo bifasha abandi? Hari n'ikindi gihe watangije gahunda yakanguriraga abantu gutanga ifashanyo kugurira amamatera abanyeshuri? Mm-hmm. Niko bimeze?
Ego, iyo gahunda ni gahunda igiye gushyirwa mu ngiro vuba. Amamatera amaze guheguza gukorwa hama vuba cyane. SOS Media izo covering izo bintu byose, abantu badashobora kubona amafoto, amamatera agiye gutangwa. Hama iyo gahunda nayikoze menye yuko abanyeshuri b'ikiganda bajyama ku mamatera atabaguriza, sinamamatera nibimatera byaheze. Hama ndadesida kulansa iyo kampani, mizari byoroshe, agiyemo ibintu by'ibibazo byinshi, ko ndashima Imana kuri make yabonetse, ndashima Imana n'abitanze, nkashimana n'umujyango wanje cyane cyane wemeye kubimfashamo ukabijamo kugira ngo ico gikorwa gikogwe neza.
Niki kiguha imbaraga zo gukora ibintu nk'ibyo bifasha abandi?
Ngira ni urukundo nkunda abantu canke nuko numva yuko nimba hari ikintu ushoboye gukora kugira ngo mugenzi wanje amererwe neza nta mpamvu yombuza yo kugikora.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. Mukanya turagaruka muri iki kiganiro n'umutumirwa wacu Judy Kael, ariko reka dufata akaruhuko gato twumve indirimbo hanyuma tongeye tugaruke. Iyo ni indirimbo nta cyadutanya y'abahanzi The Ben na Priscilla. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ikiganiro ni muri sanga, aho uyu munsi twatumiye umuhanzi w'imideri umurundi kazi witwa Judy Kael Irakoze urimo gutegura Defile de Mode iteganyijwe ku itariki ya 15 mu mujyi wa Portland uri muri leta ya Maine hano muri leta zunze ubumwe za Amerika. Kuri telefone turi kumwe n'abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika. Ejide mwiriwe neza. Ikibazo cyawe.
Ego kambe nande na ta kwanza kuramutsa umutumire tukaba turi hano mu ntara y'abanza n'ikobere abanze witwa Mutsindisi.
Narakumva.
Ego agomba gutumira kuma afite ikindiro cyiza atoke ukwaruka turatoye kujya turamurabira ko kugira natwe dushobore kwibunganya na kentane aho ushobora guhita amashuri akarahugira ateke imbere ntagumye yeka amaso kuri leta hanyuma nkamubaza ati none yaba afite intumbero yo gukwita hose umugambi
Urakoze Jide, ikibazo cyawe kirumvikanye mu kanya Judika yaragusubiza. Turi kumwe kandi na Jiji, mwiriwe neza. Mwiriwe Jiji. Ndibaza ko twamubuze kuri telefoni. Judika yaragerageza usubize ikibazo cya Jide nubwo wakomeje kugisubiramo kenshi.
Ikigani ikibazo ciwe ntabwo nacumvise neza ahubwo.
Icyambere yavugaga icyo urwaruka rugiheza amashuri rushobora kukwigiraho hanyuma niba ufite gahunda yo gukwirakwiza ubucuruzi bwawe hirya no hino ku isi.
Iyo gahunda ndayifise yo gukwirakwiza ubucuruzi bwanje ku isi yose, ariko shofa ndashima aho tumaze kugera ko turamaze gushipinga mu bihugu bitandukanye birenga mirongo hanyuma. Nimba fise gahunda yo kugira ngo
icyo urwaruka rwakwigiraho.
Icyo kibazo kidakunda kubura icyo notishurako, ariko sinzi icyo umuntu uwo ari we wese ashaka kunyigirako abona yuko ibyo nkora bifite icyo yovyigirako, ari welcome kwigirako, cyangwa ufise ikibazo icyo ari cyo cyose arashobora kunyegera akambaza nokimishura. Ariko ikintu kimwe nobwira urwaruka ni novuga ko umuntu uwo ari we wese ntibifata kuba urugwaruka cyangwa ukuze. Iyo ufise ikintu ukunda ugikore, hama ucuproteja n'iyo passion y'icyo kintu ukunda, kuko iyo uri kurarota ikintu utaragikora biba byoroshe, ariko iyo umaze kugishira hanze umuntu uwo ari we wese aba yumva afise icyo akivuga ko, umuntu uwo ari we wese aba yumva afise icyo kubwira kuri iki kintu. Ibintu bibi, ariko ifoko nawe ugira vizo yawe ukayipoteja ukamenya ati kwa mpoto jo niko ndabwirwa jewe ide nari ifise ni ego nimba hari ibyo natano byanjye, ariko nkakipinga kuri vision yanjye, kubera ko at the end of the day usanga iyo ikintu kimaze kuja hanze wataye intumbero, wataye igituma watanguye, wataye vision wari ufise utarabibwira umuntu n'umwe. So icyo ni ikintu umuntu yoproteja kugira ngo agere hagomba kugera.
Nk'isomo wakuye muri ibi bikorwa watangije, wasangiza abumva radijwi rya Amerika, tuvuge nk'urugero wongeye gusubiramo bushyashya nk'amakosa utakura ni nka yahe?
Nasubiramo gushasha ikosa rya mbere ntokora ni kugerageza kutaba sinzi ko novita kutaba clair n'umucliant. Kubera ko mu gifaransa bavuga ngo le client, ariko at the end of the day umukiriya ntiyo gutesha intumbero. Muri Abigail Closet gahunda dufise ni ukugira impuzu descend, dupromotinga distance, dupromotinga kwambara ukikwiza, dupromotinga ko kugira uberwe ntibikwiye ko ugenda gusa, ntibikwiye ko wambara impuzu itameze neza, nicyo kintu dupromotinga. Ariko maze kuyitangura nkaronka n'abakiriya, hariho n'abansaba ngo ndondereye impuzu wonshakiriye, nkasanga bariko bantwara out of my goal, out of my vision. Hanyuma nsanga kenshi narakoze ibintu nompa ko byari vision yanjye, ariko kubera ko umukiriya abigomba ntibagirwa ko umuntu uwo ari we wese si umukiriya wawe, uwo ari we wese ntakwiye kuba umukiriya wawe. Ufite abakiriya bawe bari presi, ubahiriza vision yawe na gole yawe. Icyo nicyo kintu nosubiramo. Ikindi cya kabiri nibaza ko mawe opportunity yo kugikora nogikora ni ukugira muri team abantu narisi yo kuko dufise vision imwe. Ona kenshi na kenshi iyo ugomba gukorana n'abantu, hari igihe kubera ko tenda umuntu nkunda gukorana n'abantu kandi ntacyo bimbwiyeyo ari abantu benshi baje kudukorana nabo, ariko kenshi nkasanga nkoresheje emotion cyangwa uko umuntu ndamuzi cyangwa uko ndamwibaza cyangwa icyo nibaza yofasha gusumba uko nibaza yofasha store cyangwa yofasha umugambi wanjye ndiko ndakora. So icyo ni ikindi kintu nibaza yuko nirindi kosa nibaza kukora nsubiye kuronka iyo opportunity.
Urakoze cyane. Kuri telefoni turi kumwe na Jiji, mwiriwe neza.
Mwiriwe Dirwema.
Uri hehe?
Bo jendi mukayanza mu Burundi niho mpagaze mwanya.
Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe?
Ego nahise ikibazo cyambe nage sindiko cyaza kunyishura kabazo kange kamenagana muwaze proje ziwe yoba afata umugongo abigeme gusa canke n'abantu bangwase amaproje arashobora kuba afata
Jiji ndibaza ko tumubuze kuri telefone ariko ikibazo cye cy'ambere.
Komeza
none urangiza ikibazo cyawe.
Nariko mbaza ati inasi yabesha kuri bitatu ati iyo bafata umukobwa zigemegoza cyane n'abantu babahungu basoma proje badafite batangwa bashobora kubafasha.
Icya kabiri.
Bo kigira kabiri nagana mubaze ese ko bishobora gushirwa sanga umuntu kwa mondera ku kuri Facebook ushobora kumenya izina giwe umuntu yo mutora gute kugira ngo yo mu bwiri kibazo ciwe akoreje box.
Guma kuri telefoni Judy Kairi agusubize.
Simfasha abigeme gusa uwari we wese akeneye ico ndamufasha arashobora kunyegera kandi nkamufasha mu mutima w'urukundo. Hama urashobora kunyandikira kuri Facebook ego rimwe na rimwe ndishura canke nawe ishuzo ndabyemeye kubera ko mba ndi mu bintu byinshi ariko nabonye message at the end of the day canke hayeti iminsi ndagaruka nkara ama message yanje hama nka kwishura
bo akandi kabazo narifise izina yo bakoresha kuri Facebook kugira ngo umuntu abe yomurondera kuko kubisanzwe umuntu uwo n'umuntu kwisoma kumva mu Rwanda abadufite vyinshi iyo tubwira nk'izina akoresha kugira ngo tumurondere na photo de profile kugira ngo tusabe tugire demande.
Amazina yanje n'amazina yanje ababyeyi banje banyise ni Judy Kael irakoze.
Urakoze Judy Kael, urakoze nawe Jiji. Mukanya turaba tugeze ku musozo w'ikiganiro muri isanga cya none. Judy Kael, ubutumwa bwa nyuma.
Ubutumwa bwa nyuma nuko nashaka gushimira abantu bose bumvirije, hama nkaba nashaka kuvuga yuko Abigail Closet company nagira ubuntu bwo gutangutsa nkaba ndongora ibateguriye ibintu byinshi ariko ndashaka nimumenye isidrewe gusa nkorana n'abantu bafite amatara amenshi nkorana n'abantu babizigirwa nkorana n'abantu barara amajoro bariko barategura amaproje nkorana n'abantu barara amajoro bariko barahamagara cyane cyane muri Afurika aho turiko turategura ibintu mu minsi iri imbere nkorana n'abantu nashaka nyine gushimira ku iradiyo ndababwira ko ibikorwa bakora ndabishima kandi nimba Bigger Closet igeze aho igeze ni ku bwabo ndabibashimiye cyane vuba nabo bazoza bivugire mu bumve nimwumve ko ari jewe gusa. Hama rero ndashaka kandi no kubwira abajene bagenzi banje nashaka ndababwire yuko on est jeune une seule fois ariko on s'en souvient toute la vie. So ubujene bwawe ukoreshe neza umakinge sure ko ama talent yawe uyikoresheje 100% kugira ngo niwasaza ntuzibihogrete.
Urakoze cyane Judy Kael, irakoze kuba kandi watuboneye umwanya kugira ngo tuganire. Mwakoze cyane.
Mwakoze cyane Digwema.
Mwakoze namwe inshuti mwagize uruhare muri kino kiganiro. Nshimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fatuma Alemas Kalala wadufashije kwegeranya kino kiganiro muri studio ya Karindwi hano i Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mukomeze muryoherwe n'ibigano bya radio Ijwi rya Amerika.
I love you. I check the music. Baby, I want to give you my body, body. My body, body. Baby, I want to give you my love. Baby, I want to give you my heart and my soul. Baby, I saw you in my dream. You the girl I wanna give my money, money. Baby, girl, come, come to my body, body. You the girl we don't know. My money, money, oh baby, you're insane. If you were to care about me, when you walk on your head. With your black color, I'm in love with your booty booty. I'm in love with your buffle. I'm in love with your waist. I'm in love, I'm in love, I'm in love. You the girl I wanna give my money, money. Baby girl, come, come to my party, party. You the girl we don't know it's my money, money. Oh baby, you're insane. You the girl, I wanna give my money, money. Baby girl, come, come to my party, party. Pretty girl, we don't know it's my money, money. Oh, baby, you're so uwe my lover lover, oh baby, unipeleke kwa wazazi.